Mugamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turi kwa kane nigerekezo ya 2019 ruhuma nchuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gateka ka wenda bahaye mwiriwe amakuru twateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Leo nsenge ndakumana umwe mu banyepolitike bari mu gihugu akaba yarigeze kuba n'umukuru w'inamashinga mateka onako abarundi bari bakwiye kuvavanura n'inzira yo gusubira gusuka igihugu mu ntambara naho bo bafise ivyo bashaka gusaba ko byo hinduka. Umunyepolitike agasaba nyabo na barundi kwama bashirana naryo imbere inzira y'ibiganiro akaba abivuze nyuma y'igitero cy'umuharire ritabara cabere muri zone Buringa muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abantu babiri bahoze mu bagwanyi b'umuhari Rede Tabara bari bafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda bashikirizwa Leta y'u Burundi kuno wa kane mu gitondo basowe boro rikuru rya Mpimba batwagwa ahantu hataramenyekana. Ishyirahamwe Akati Burundi rikaba rifite impungenge ku buzima bw'abo bantu rigasaba ko batubwirwa nabi. Mu gisata kijanye n'intwaro ibereye naho imyidogo ni yose mu banyagihugu bo muri komine ya Rumonge aho bavuga ko iruhande yo kutaronswa isukari bakubitwa bagashaya iyo yabonetse na bamwe mu bakozi ba komine n'imbonerakure. Aina yandi ni mukanya tuja mwidonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze muri ano makuru amakuru duhera mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Saturne na Egide n'abanyororo babiri bari bapfungiwe mu Mpimba bakaba basowe uno munsi mu gitondo bakaba bajanywe ahantu hataramenyekana. Abo bantu babiri bari mu bagwanyi b'umuhari Rede Tabara bakaba bari mu bagwanyi 18 bafatiwe mu Rwanda ama bahabwa Leta y'u Burundi hakaba haheze imyaka irenga ibiri ivyo bibaye. Ishiramwe Akati Burundi ratewe impungenge n'iryo sohorwa ryabo banyororo. Jean Claude Niburumusa jeje igisata c'amategeko muri Akati Burundi agasaba ko batugirirwa nabi hari ivyo babazwa bigakogwa mu muco. Tegamatwi Jean Claude Niburumusa.
Uno munsi mu gitondo bazindutse bahamagagwa n'umuyobozi w'ibohero hanyuma barahabwa basogwa ibohero baratwagwa ahantu bushiku hataramenyekana. Igituma turiko turabatabariza nuko atari rya mbere ibyo bibaye biramaze gushikira abandi banyororo aho basogwa mu ibohero bagatwagwa ahantu hataba hazwi mugabo mu nyuma tugasanga ni mu biro by'iperereza aho usanga akoregwa amabi atandukanye harimo guhohoterwa ubuzima. Ibyo rero turiko tusemerera kugira ngo ntiyabe ari byo n'ubu bigiye gushikira abo banyororo babiri. Turasaba kandi yuko n'abashikiriza amanza bafite bene ayo madosiye baba bakurikirana abanyororo babo ntibaje barafatwa gutyo kuko twebwe twovuga ko hamwe baba batwara bitazwi na babafunze koba ari nko kunyuruza. Ariko turasemerera kugira ngo abo banyororo nibave basindikarizwa ubuzima nimba hari ico bakeneye ko bijya kuba mu muco aba amatohoza aciye mu muco mugabo avyo guhungabanya ubuzima cyangwa ubuzima bwa kiremwa muntu bisanzwe mbere bibujijwe n'amategeko y'u Burundi cyangwa amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ku mukono.
Turabandanya n'amakuru twateguriye kuri radio Inzamba gateka kawe dutandukira igisata cya politike inzira y'intambara yari ikwiye kuba umuziro kubyo umuntu yoba ariko arasaba byose ko bishyirwa mu ngiro. Ivyo nibivugwa na Leon Sengendakumana umwe mu banyepolitike bari mu gihugu yigeze no kuba umukuru w'inamashinga mateka. Leon Sengendakumana akavuga ko mu gihe abarundi batera umukono ku masezerano y'Arusha bumvikanye ko ibibazo byose byo kwaduka mu gihugu byotorerwa umuti atamaraso abanje guseseka ahubwo ko boshira imbere ibiganiro. Leon Sengendakumana akaba abivuze nyuma y'igitero cy'umuhari Leta bara cabereye Buringa muri komine Gihanga cahitanye abantu 9. Tega amatwi Leon Ngendakumana.
Birabaje cyane ntibyumvikana
mugihe mu gihugu cy'u Burundi twaganiriye ingene iki gihugu cyo twagwa ku neza y'abarundi bose twaganiriye ingene atantambara zosubira muri iki gihugu ata mutekano muke wosubira muri iki gihugu ata gukoresha ingufu byosubira muri iki gihugu kubyo umuntu abari kwarasaba byose ibyo bintu byose usaba bwa mu butegetsi bwaba byaba ibyicaro yaba marongo kirazira kikazirizwa usubira guca mu nzira y'intambara uriko urarondera ibyo usaba aho ni kugwego kwabatera kugwego naho kwabari mu gihugu bashobora kuba bibaza bati turiko dukingira amarongo amatungo dufise kirazira kikazirizwa gukorera intambara mu banyagihugu abiyumvira ko ibyo by'intambara bishobora kubazanira inyishu bararondera handi bagwanira mugabo atari mu banyagihugu cyane cyane abanyagihugu ibyo bisabwa atakintu na taruhara na rutoya babifisemo haba mu masezerano y'Arusha haba amasezerano yo guhagarika intambara iyo nzira twarayihakanye none abantu bayitugarukanamo gute kandi bazi neza ko ari nzira izana amarira amaganya n'agahinda zizana umubabaro mu gihugu iyo nzira nta kindi kintu izana nta neza nimwe izana ataramarira amaganya agahinda n'umubabaro mu gihugu n'abanyagihugu nta kindi kuko iyo nzira y'ingwano ihitana abantu bagapfa iyo nzira y'ingwano irasambura iby'igihugu gitunze byose amashuri agasamburwa ibitaro bigasamburwa amabarabara agasamburwa imirima y'abantu igasamburwa amamangazini y'abantu agasamburwa ibintu byinshi byinshi abantu bakankana abantu bagashwiragira hirya no hino mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu bagahunga none iyo nzira abo bari kubayitugana abo bari kubayitugana barayitugarukanamwo boba bashaka iki boba bipfuza iki none ibyo nibyo babipfuriza abarundi ko dusubira mu marira dusubira mu maganya dusubira mu mubabaro n'agahinda tubona ibintu biri ko bironekara mu gihugu hirya no hino ibyo duheje kudondagu ibyo nibyo batwipfuriza abo batwipfuriza ibyo byo ari ibintu bibabaje bigayitse kandi kuko abanyagihugu icyo bipfuza ubu bipfuza kubaho neza bipfuza gutwagwa neza kwishyira no kwizana umuntu agasubira ijya gona atankomanze umuntu agashobora kwishyira mu gihugu cyamwirutse kwishyira no kwizana akagenda hariya akagaruka hariya akaba hariya akaba na hariya akabaho yumva ko atekanye umuntu akarangura imirimo ajezwe yabo murimi yabo mworozi yabo muganga yabo umupolisi yabo umusirikare yabo umucamanza yaba umunyedini yabo umunyamugabwe akarangura amabanga ajejwe yumva ko atekanye yubahirijwe muri ayo mabanga ariko ararangura kuko niyo mabanga amubeshejeho abantu barakeneye ko mahoro n'umutekano abantu bakeneye ko mumwidegembe abantu barakeneye kubaho batunganirizwa ufise urubanza kumva ko kwaciwe neza ubutsinzwe akavuga ati ndatsinzwe umuntu akeneye kuba avuga ati amatora aregereje ejo nzoja mu matora uzotsinda atsindire bose uzotsinda no yemere ko yatsinzwe ibyo nibyo abantu bakeneye kubana neza mu budasa bwabo igihugu kirimo abahutu kirimo abatutsi kirimo abatwa kirimo abaganwa kirimo abakize kirimo abadakize kirimo abarimye kirimo aborozi b'abantu bose twadondagura abantu kirimo abize n'abatize abantu bose bakeneye kubana neza mu budasa bwabo muri iki gihugu kikababera umubyeyi ije nje abantu bashaka ndi bashaka ibyo by'ingwano
wamenye politika asaba leta gutegura inama yohuza abo bose begwa n'ibibazo bihanze igihugu kugira bicare hamwe babitorere inyishu ngo kuko abarundi ntibagishaka ababa kwegera mu ntambara n'ubunyene kuri kira Leon Sengenda Kumana
none wewe utujanye mu nzira y'intambara utujanye mu nzira y'ingwano wumva ibyo tuzobishikako ntituba tubyishyitse ko tuba dusubiye kahandi twavuye ibyo navyo abarundi ntabyo bakwemera nico gituma tuboneye akaryo kugira ngo dusabe dushimitse leta y'u Burundi itanguze ibiganiro mu gihugu ibiganiro bihuza abarundi bose mu bisata byose by'igihugu ibiganiro bijanye n'ibibanza abantu barimo ibyo biganiro ntagira umuntu azobyitaba bijanye n'abashaka kujya kumushikira nganji kujya kumwa buramatari kujya kuba mutanire ibyo si ibiganiro umuntu azobisaba cyangwa birondere mu zindi nzira ibiganiro twipfuza si ibyo ni ibiganiro byubahiriza izo nkingi zine mbeje gushikiriza zotuma tantambara isubira kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi zotuma ibiganiro ata abantu bosubira guhunga igihugu cy'u Burundi kuko iyo gifise imbundo nk'izo dufise ubu kugira ngo izotekane bizogora ibyo biganiro byotuma aba bakaboko babaye ndanze batuzwa ibiganiro byotuma amafaranga y'agaciro twabuze aboneka abantu bagashobora kurangura ibintu hanze hano harakenye ibintu byinshi faranga y'u Burundi ikorera atagaciro ku buryo budatumvikana budasanzwe ibyo byose habaye ibiganiro nibyo byokwihwezwa bigatuma amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu ubutungane kuri bose mu gihugu amashuri agatera imbere ibitaro bigatera imbere abaganga abarimu abasirikare abapolisi abarimyi aborozi ikabo bose abikorera utwabo bakumva yuko batekanye bakumva yuko imirimo barimwo yubashwe kandi yubahirijwe ntambara rero zitegezwa guhagarara hashyirwa imbere ibiganiro byonyine nibyo bishobora kubaka igihugu kuko niyo abantu bagwanye babira gusubira kujya hamwe intambara ihagaze iheze bakaganira rero bivuyemo ingene byoja mu ngiro ariko ibyo bikaba igihugu cyatabagaye abantu bapfuye abantu bangaye abantu bapfuye tungaje igihugu cyasanzaye ibimabi yose yashikiye igihugu n'abanyagihugu
Rekareka kabura ni wihibara
Izo nduru zamaze ko turavuga hiwawe ziva kuki Nta shaka Kutsamiza muri kwasherera yanishi yose
Nije nabahamagaye ko mwita mu bitabarawe Ngoye nakubita nuwanyu Kenda murabe zo mu ngo zanyu mu mpamahoro
Nuko vutse bega umugabo ataza hisigeze Gezuranyu mije Naro ndashomera ubashe ziranyu ubona yo kubatwegwe bigenze gute basoko kuri wala yamaze bati kananira abagabo ntiyimye
mupfasi uwo mugabo numva avuga nk'icihebe mupfiki
bashingana uwo mugabo mbishi yose atasha ndaza kumahira ejo bundi hari umugenzi yanshiriye agace ko afise umuhabara bakwegana ari we nova nzira Uno moshi rero nari umutima menyo nda ari umutima menyo atangwe kunjagagu ndamubaza nuwo muhabara wawe ndiza buri munsi wagiye mukaba nukama mahoro n'abana banje hako mugomba hako komeza kumbura igufa nirishira hasi bashinga yatsirashimira ko Aregagura Namwe ndimurabo kwanjiza
Umuri gikinza natugeze Hariho umugabo yiyubaha ari kubita ingora wiwe ni inka zifite ba nyirizi zifite kubita Mutwara Ibi ntibishobora guherera Genda witura ubutungane Natwe tuzokubera ibyabona Koma b'inkayo akorerwa abakenyezi Yimuntu ngo jahani wacu Nuko bagabo gito badashengezwa ngo bahanwe hisunzwe amategeko
Aka gakino mugashikirizwa n'umuhari n'amahoro Igeme n'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano
Hadiyo inzamba gateka kawe mu makuru ajanye n'intwari bereye myidogo n'imyinshi mu banyagihugu bo muri komine n'intara ya Rumonge bavuga ko hamavu yo kutaronka bikwiye isukari bakubitwa bagashaya iyo yabonetse bagiriza bamwe mu bakozi ba komine hamwe n'imbonera kure ko bakoresha amanyanga mu kwitanga kandi ko bakubagura abakongera bakiba iyo sukari inkuru tibaze Pierre Gahungu
Abo banyagihugu bo ku mutumba Rukinga bavuga ko bama mu ngorane zo kuronka isukari, aho mbere basigaye bivugira ko atana batware bafise ngo ntibaramenya igituma batayironka. Iyo yabonetse naho barakubitwa bagashaya, bakubitwa n'abakozi ba komine. Umviriza umwe muri abo banyagihugu.
Kwama mu ngorane z'isukari ngo ntana batware dufise hano baca ku Rukinga. Harimo abaronka isukari n'abatayironka. Kushuwa mwusi, nitura ameya, imambu. Naragegu tondela kasukari, kumwusi wakaviri. Nuku kubitwa na kubiskwe. Nakubiskwe nungu nakora mwiko mine. Lega, yumu nagegu tondela kasukari. Aba kubiskwe. Niyo bugwaye, nasaba kasukari ngo wakaguhe. Jego nakubiskwe, nuka segiteri baro lela. Hanu msegiteri hige zabuka titabara. Mwengu nani maro dofise. Kwagira mudufashe nyakubaho mutantere isukari ako twamadukubitwa imisi yose hariho umuntu akora ngaho mu komine yitwa Oreste yamakubita bene gihugu batonde isukari ntituzi ko ariko kadakora ko gukubita abantu.
Aho bigeze babona ko hako baje kuyirondera bagataha bakubitswe kandi batanayironse yotumireka gutangwa. Bavuga ko imbonera kure zitanga ziba zitwaje amasashe ziza zirayishiramwo abayigenewe bakabura.
Nyakubaho musantere, igihe mwaba mubona ko isukari twokama twironka dukubise tugatata niyo dutahanye bavuma muyitwa imakurukinga tukayibura. Iyo sukari imisi yose itangwa n'imbonera kure abenegihugu bayigenewe se bayironka batonda n'ubusashe bashiramo bashiramo. Mudufashe, mudushikia nuku mkuru ujihuku. Abzumve.
Uruganda kwa makuru kwa radio Inzamba Agateka Kawe. Tukarunde musitanei wa kumine rumonge. Ubisami nani. Kugira ngo tangu mucho kujo tango jisukari. Litagena neza. Ariko ni tukashuwe kumuronga.
Mbira usozera na makuru ya radio Inzamba Agateka Kawe. Tukulitre mwikambi imunzi za barundi ziba Induta mwiku cha Tanzania. Izo mwunzi ziba mwikambi ya Induta mwicho gihugu. Ngoni zirota zita huka kuko umutekano muke za hunze nubu ukiharangwa. Izo mhunzi zitanga akaruro kubitero vjumuhari leta bara wikumati wanekeza mugihugu. Izo mhunzi zibivuga mugihe kuno musi wakane urongoye amakambi mhunzi mukarele ka Kigoma mulicho gihugu cha Tanzania yari yara mutse aza kugira izo mhunzi izo mwikambi Induta kozi fisamezi chumi yokwitegura kugira zibeza suye mugihugu chazo. Izo mpunzi zisaba ishiramwe ACR n'amakungu kugondoza igihugu cha Tanzania kugira ngo gisubire kuri iyo ngingo cyafashe. Umviriza umwe muri izo mpunzi.
Twese ni umwana ari yuko Burundi mu Burundi ariho mugwi kandi twabangana na leta Burundi ariko kugira ngo gitere ibunye abantu bose bazi na umushinani w'umfara hagati mu gihugu ajyendera ko busha Ahimana kwa abantu bahari bafite igihugu umukuru w'igihugu hari ndashimira uyu nasabwene mugabo umu atwara impunzi akavuga yuko wewe igihugu cye cyane n'ibintu bitangaje cyane nta wundi umugambi bafishe nta twese ntitutahura si kuvuga ko batarashe amakuru y'iriko ndaro ariko bayacari hirya bakaza kutubwira tubaza ko hariho uyundi mugambi bafishe tutazi tugasaba rero ko amakungu hase n'abandi bose basanzwe bafasha mu kibazo cy'impunzi ko bikagatereka atabona kugira ibintu bida itumvise na bidashika tugera yafashe idashika ko twe ntidushobora kujya kwita ku isonga ye ntidushobora gutaha mu gihugu kimwe mu mutekano muke kimwe mu mirwano kandi twari twara ace twari twarahunze.
Nino nga hatu chetu sozera makuru tuweko tura wa shikiriza nga wa shime mwepo mwese mwadi mtu teze abiri shimile na wagenza nja wafashije kuye geranya edi kode nazo na kanda wa shikiriza ndawifurize ama hula hiwanyi.